Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tubahana ikaze mu makuru Radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri ni tariki ya 25 kwezi kwa 11/2025 aza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Umunyeshuri wo mwigeme yitabye Imana mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri mu isanganya ry'umucanwa wadutse ryabereye mu buraro bw'abanyeshuri babigeme bo mu ishuri ryisumbuye rya Monsemari muri komine ya Matongo intara ya Butanyerera. Iryo shure kandi rikaba atari rya mbere rihiye. Inama nkenguzamateka yagize isasa ridasanzwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega wa kuri uyu wa kabiri aho yize yongera iremeza amazina 67 yabagiye kurongora amasentare amaparake aho uruza Nkorera Imana yemejwe kuba umushikiriza manza mukuru wa Repubulika. Muremyere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi tuza kubaganira ku ndwara y'inzoka yo mu bwonko. Amakuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru agamwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Intwari. Tiodone niyo yanzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe mwabeje kuvyumva mu ngingo nkuru ku munyeshuri we mwigeme yitavye Imana mu gatondo ko kuri uwa kabiri mu isanganya ry'umucanwa wadutse ryabereye mu buraro bw'abanyeshuri babigeme bo mu ishuri ryisumbuye rya Musema riri muri komine ya Matongo intara ya Butanyerera. Iruhande y'ugo rupfu hakabaho nonekaye n'ibikoresho bitari bike nk'uko vyashikirijwe n'abajeje intwaro muri iyo komine. Muri kino gihe rero ishuri ryose rikaba riri mu kangaratete bagasaba ubufasha bwihuta na narijya ari ubugira kabiri ubwo buraro buhura n'iryo sanganya mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa aho mu ntara ya Butanyerera. Tukora mugenzi wacu Jean Nahimana.
Nk'uko inkuru ziva ku mutumba wa Musema iryo shure ryubatse ko zibivuga uwo mucanwa ngo wiyadukije mu gatondo ka kare mu buraro bw'abigeme ibintu bitari bike bigizwe n'imatera zirasha ziratokombera ibitanda vyononekaye ico kimwe n'ivyambarwa n'ibitabu abanyeshuri bigiramwo bikaba navyo nyene vyahiye biratokombera. Muri ico gihe hari n'umunyeshuri w'umwigeme yahwikiwe n'uwo mucanwa atarashobora kuyanyaga akaba yahavuye yitaye Imana. Ivyo vyose bikaba vyononekaye nubwo abanyagihugu bafatikanije na jeje umutekano ataco batakoze kugira ngo bazimye uwo mucanwa. Kuri ivyo Jamvier Kanyana musitanteri wa komine Matonga kamenyesha ko iryo sanganya ryashize abana n'abarezi bo kuri iryo shure mu gahinda katagira izina. Uwarongoye iyo komine akibaza ko uwo mucanwa wo buterwa n'insinga z'amatara zitewe hadakurikijwe ubuhinga akamenyesha ko hagiye guhamagarwa abahinga bishira hamwe regidezo kugira basuzume vy'ukuri intandaro y'uwo mucanwa muri ubwo buraro ngo gutyo n'izindi nyubako zishobore gukenga irwa. Jamvier Kanyana agasaba ashimitse ko atamuntu yozana muri abo banyeshuri amajambo yuko bahamura na cyane cyane amajambo afatiye ku kwemera ibintazi. Aheraheza atera kamo kuri buri wese afise umutima wo gufasha kugarukira kuri ivyo bibondo by'igihugu mu kubaronsa imfashanyo zihutirwa no gufasha kubaka iyo nyubakwa yahora ari uburaro kugira ngo abanyeshuri basubire kwiga batekanye. Mukamenya ko uwo mucanwa wiyadukije kuri iryo shure ubugira kabiri mu kiringo cindwi imwe gusa aho mu gatondo ko ku munsi wa kabiri nyene uheze hari hahiye matera 85. Abanyeshuri na cyane cyane abigeme bagera ku 170 bahuye n'ivyo vyago bakaba bakiri mu kangaratete kuko atamuntu kugeza umunsi arabagarukirako. Muri komine Matongo n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Jean Nahimana urakene tugume ngaho mu ntara ya Butanyerera ko tuvuga iby'agateka kazi na muntu aho mu gihugu wigenguje iby'agateka kazi na muntu saba ko abantu batakiri mu matongo yabo abimuye kumvu zitandukanye ko burunso amatongo ivyo bikaba byashikirizwe n'urongo y'umugwi mu ruganda rw'imisi ibiri rwatanguye kuri uwa kabiri ruzohera ku munsi wa gatatu ingozi muri iyo ntara nyene. Urongo y'umugwi Martin Blaise Nyaboho abona ko mu matongo leta iri kiragerageza gutororokanya boheza bakaronkamwo kurikira urongo y'umugwi se NIDH Martin Blaise Nyaboho.
Kugira ngo tuvugane n'abari mu nama nshinga amateka ngemuza amateka n'abandi bari mu nzego z'igihugu ingene tworushaho guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu cyane cyane duhereye kuri aba bantu usanga batakiri mu matongo yabo bimuwe kubera imvo zimwe cyangwa izindi. Aba bantu bavuga yuko batagira amatongo ko tugiye gukorana no kugira ubuvugizi kugira ngo muri aya matongo leta ikiragerageza guharura gutororokanya bazoronkemwo cyane cyane abo bantu twita basangwa butaka ukitwa musangwa butaka kandi ubwo butaka utabufise. Kandi turashima icyo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze yuko bagiye gukora uko bashoboye kugira ngo abantu nabo baronke aho bakika umusaya. Ko yavyivugiye we nyene tuzohora tumwibutsa icari kibuzo nuko bataratunganirizwa yumvira yuko twamara guheza inama zoshika ku ngingo yotuma ababijejwe bashiramwe akariro gusumbya kugira ngo namba ta mategeko yariho abubahiriza ajeho namba yariho naho abadakurikiza acakurikizwa leta iravyo mu mategeko yayo no mu buryo ishimbere gukingira agateka kazira muntu wese leta izoraba ikivuyemo kandi twizigiye yuko hazova mu iciza kuri benshi.
Martin Breze Nyaboho akabarongoye mu w'igihugu uyigenguje je vy'agateka kazina muntu amashiramwe atandukanye yishinze kugwanya mabafatiye gugitsina ikaragwira mu gihugu muri no myaka ya none akwiye gukorera hamwe ugiranga ayo mabi agwanirizwe hamwe no mwihwezo w'umuhinga yanonose bijanye n'iterambere ridakumira Monique Kayibanda mu giye kuri uyu wa kabiri ariho ku isi hatangura ikiringo c'imisi 16 yahariwe kugwanya mabi nkayo ikiringo cama gitangura ku wa 2025 mu nyonyo buri mwaka uyo muhinga bunako mu Burundi ayo mashiramwe ariko aragwira akwiye kuzuzanya mu kugwanya ayo mabi ku mpande zose
bahorana abantu bariko bakora ubona ko baharanira agateka k'abakenyezi bavuga agateka k'abakenyezi karaho nywanzwe none nikagarukigwe mbere n'amategeko yaratowe murabona ko dufite n'itegeko special niko nuguhita murabona ko hari iminsi mikuru y'abakenyezi hariho n'iminsi baharira kugwanya by'ukuri amabakogwa afatiye ku gitsine cyane cyane akoregwa abakenyezi no kuvuga ngo ni ibintu n'igihugu cyagiyemo uretse gishashe kandi ku bwanje nk'umuhinga nshima turaronse abagabo nabo bavuga ati nyamara nyamara hari abagabo bariko barahohoterwa twari dusanzwe dufise mu biharura abagabo bamaze kwerekana yuko bahohoterwa mu ngo zabo imigwi ibiri rero yo kora ukutariko twohava dusanga ari imigwi ibiri isa n'ishamiranye umwe wese yikwegera ko ako yifuka agafukura mugenzi we nico gituma iciza cyo gukorera Uburundi bwatwibarutse iciza cyo kugira ngo abana baje nabo baje muri societe nziza nuko abo bana ahubwo bogerageza kuzuzanya bakaraba ati mbega uruhara rw'abakenyezi mu kugira ngo habemo abagabo bahohoterwa n'uruhe mbega ivyo bituma abakenyezi bahohotera abagabo byo vanwaho gute mbega vyoshoboka ko ku mpande zose tubigwaniriza hamwe nk'akarorero nk'icyo bavuga batira masculinité positive féminité positive bamwe bavuga ngo n'ubugabo nyabwo n'ubugore nyabwo bakagerageza kuvyigira hamwe ingo zikure ziri mu rutonde rwiza rwo kubahana abagabo baha abagore abagore baha abagabo abahungu baha bashiki babo baha abagore bagakura bafise uburenganzira bumwe ndibaza ko byofasha cyane.
Radio Indundi Culture
Hadiyo inundi kilitire kuisa 12:25 na makuru yacu arabandanya abanyagihugu bava mu miryango bavuga ko bafise amikoro make baba muri zone rubirizi muri komine ntangwa mu ntara ya Bujumbura barasaba ubufasha kugira ngo baronke udukarata two kwivuriza ko bamwe bemeza ko bakirembera mu mihana iwabo kubera kubura ubushobozi bwo kugura utwo dukarata abandi nabo bakidoga ko nabashoboye kutwigurira bataba baturonka muri ico gice ni mu gihubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bushikiriza ko utwo dukarata mu gihugu dukwiye mugenzi Chundorisi Nduwimana yakubitiye muri iyo zone ya Rubirizi.
Beshi ntabwo badufise kandi marare urabona n'ikirenga ino muri Rubirizi.
Numwe mu bakenyizi haba mu gacimbiri bitaci bitoka aho muri zone Rubirizi wo yishira mu mugubantaho Nikora badashobora kwigurura udukarata to kwivuriza ko acikiriza ko kubura kwatwo kuri mu bibahanze.
Ngiye kukaronda nko kuri ayo mavuriro matonyi. Bacha batubwira ati nta duhari.
Kuvuriwe muri ico gice c'intara ya Bujumbura dafise ko gakarata rero kugabanije amafaranga asabwa ashobora kugira ingorane nkuko bibandanya sigugwa nababibayemwo
bacha bakugarana barakuvura bariko barakugaranira ukaguma
arabamaze kuganirwa nga
aho babonye atakufise babonye ugo murembe bacha bakurungika kwivura rikuru bakagenda kugana iyo muza wa karedi kwa ntiba kuri hope nkuko kuri presidente nkuko
ubu turosha kwirugwa ibihumbi bitatu none hari umuntu adashobora kukagura hano
birashikanye n'igihumbi bashaka kwivura ko muri bisa no hari hubukene nyine bushumeri
ico bikoze habashoboye kwigurira canke bakaro utwo dukarata nk'ingabire ntibajya umunwa mu kwerekana inyungu ku magara yabo ariko gusaba ko leta yobunganira kubwo igiciro ayo makarata ariko
kare nari merewe nabi kubera nagenda kwa muganga nkatanga amahera menshi isi turumva banzire 30 umva ibyo 30 ko byara amahera menshi rwose kandi n'ubu ndakenye mugabo n'ubwo nkenye ngiye kwa muganga afise ako gakarata ayo banziriye siyo ntanga
abo bidoga ariko mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga kwitakira ingorano no munsi mu gihugu muri gitugu tuguheze abashinga amateka bakimubajije umushikiranganje Ridwine baradahana Yeshu yate
zirahari mu gihugu no muri stock national zirahari abo batazifise muri iyi minsi
Kubera kubura kuto dukarata to kwivurizako ku miryango y'amikoro bayabaye mu Rubirizi mu kwezi kw'icendo uyu mwaka ishyirahamwe gishinze kugwanya ubukene bita Action contre la faim mu Gifaransa ryari ryahatanze utugira ku 260 nk'ifashanyo ku miryango iri muri uwo mugwi co kimwe n'imiryango imwe y'abatwa abashobye kuja mu rutonde rw'abafashwa bararonkejwe n'intererano ku mafaranga basabwa kuri za ruseha baniha abahari ko bavuga ko ibi byabaye by'igitigiri gito ku bakeneye utwo dukarata n'ubu bakigira ingorane yo kwivuza kuko kuva muri ruhuhu mu mwaka nyene leta yashinze ku ikarata iba nk'itegeko ku murundi wese adafisi yindi yerekana ku mavuriro ya leta kuva ku ofisi imyaka 18 y'amavuka ubwo afise leta ishobora kumurihira ibice 80% n'abakirihira ibice 20% byayo yabwirizwa kuriha kwa muganga
Nuri sindu w'Imana inama nkenguzamateka yagize isasa ridasanzwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yize yongera iremeza amazina 67 yarungitswe na leta y'u Burundi yabizewe n'umukuru w'igihugu kugira ngo barongora amasentare n'amaparake wasiguye imvo n'imvano y'iryo yemezwa ryayo mazina akari umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa ayo mazina yose akaba yemejwe n'inama nkenguzamateka 100% aho Oroze Nkorera Imana yemejwe kuba umushikiriza manza mukuru wa Repubulika nyene ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ubuyobozi bw'ikigo c'ugwaruka co ngahe Gitega bamagarira abajeje gufasha kugira ngo ico gigo kironswe ibikoresho na cane cane ntunganya nyigisho hamwe n'umuhora ngurukana bumenyi wa internet kugira gikore neza umuyobozi wacu yemeza ko ico kigo gifasha gukurikirana ugwaruka ko mu gisagara ca Gitega nyuma y'amasaha y'ivyigwa aho ruronswa inyigisho zijanye n'intambo z'ikirundi zamva amahanga hamwe n'inkino zitandukanye uyo muyobozi amenyesha kandi ko ico kibanza cifashishwa n'ugo gwaruka mu gusomeramwe ibitabo akumuga mukuru wa politiki Gitega twakora mugenzi wacu ni Sentanguvu
ugwaruka rutandukanye rushika ku rugero rungana n'150 nigoro kurikiranwa ku minsi itandukanye mu ndwi mu kigo c'ugwaruka kiri ku mugwa mukuru wa politike ubwo gwaruka ruza muri ico kibanza kiri muri quartier Musinzira rurongeraho ku muhingamo ruvuye ku mashure inyigisho zishingiye ku ntambo z'ikirundi na mvamakungu ku nkino harimo judo karate na taekwondo hamwe n'uruza gusoma ibitabu Jambere Jean-Claude Arongo ico kigo cugwaruka kiri ku mugwa mukuru wa politiki ashikiriza ko nubwo gwaruka rumaze gutera intambwe igaragara muri izo nkino rukura muri ico kibanza harimo n'ugwaruka rumaze guserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu intamba myizo ntizibuze zugarije ibisata ubwo gwaruka rukura mu bwo bumenyi avuga ko iruhande yuko ico kibanza caga imigwi hari yose idashobora kubahurira bakabwirizwa gukurakuranwa ntiyagira ibikoresho nyunganira nyigisho hamwe n'ivyahahora vyononekaye biturutse ku gukora igihe kirekire bidasubirizwa uyo muyobozi atanga akarorero k'ingoma zaheze ubukene bw'inyambaro ku batambyi aho ashimika avuga ko ico kigo gikeneye kuronswa umuhora ngurukana bumenyi wa internet hamwe n'ibitabo vyanditswe mu rurimi rw'icongereza na bugingo muri iki gihe iharijwe n'ibitabo vyanditswe mu rurimi rw'igifaransa umuyobozi kigo cugwaruka kiri ku mugwa mukuru wa politiki atera kamo abo bose bafise ico boterera gufasha gutorera inyishirama izo ntambamyi z'ubukene bw'ibikoresho n'umuhora w'ingurukira rumenyi internet anise ntago vigitega radio indudikitura
hari umugambi wo gushigikira abitegurira n'abari mu karuko kizabukuru giye gushirwa mu ngiro mu mwaka w'2026 mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yo kuri uyu wa kabiri kuri uyo mugambi umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutegekaniriza abakozi avuga ko uyo mugambi uzobuje kugabanya zimwe mu ngorane zishikira abo ari mu zabukuru Emmanuel Miburu ariko asaba ibisata bitandukanye gushigikira uwo mugambi kugira abari mu zabukuru uworoherwe kwirukira Emmanuel Miburu
agahembo ko mu zabukuru sanswe bafata dusanzwe dutanga twe tubijejwe na gahembo gatoya ku buryo benshi kubaho bica bibagora bere mugiye kuraba hariho na bamwe basanzwe bagerageza iyo migambi bamwe bigakunda kandi abo byakunze ugasanga ko arakarusho kanini cyane hanyuma hariho nabo bigora n'abatabyiyumvira twavuze ati rero nka INSS ifatanyije n'abandi basanzwe bakora muri ico gisata twokogera kuri ibyo bo nyene basanzwe biyumvira canke basanzwe bakora kugira dushobore kuba shigikira no kubatera intege kugira abakozi benshi bagiye mu zabukuru bashobore kugenda biteguye barateguye n'utwo bazokora twobunganira kugahembo iko mu zabukuru dusanzwe tubaronsa kuko uko uzotangura ntibizofatira ku mahera abantu bahembwa canke bashizemo ahubwo abasanzwe babajejwe nka INSS nka UNPR embere wanashaka nabandi basanzwe bafasha igihugu cacu twosaba ko bashiramwe amahera ayo rero niyo azofasha nabo bafisa mikoro makeya ko bashobora kuronka cyo bafasha hari byo tuzatubavuga ngo ama epargne byo tuzavuga ngo ama pension complémentaire tuzobisaba ko ibyo babitumbereza kuri ibyo bikogwa kugira ntazobe amahera yo kurya bagiye mu zabukuru ahubwo aze abe amahera yo gukoresha barye inyungu ivuye muri ayo mahera
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiza imisi yose ya kabiri uyu munsi tuvuga ku ndwara y'inzoka yo mu bwonko muhinga yanonosoye kuvura indwara zo mu bwonko n'imitsi Nestor Nsengiyumva asigura ko iyo ndwara iterwa n'inzoka yo mu nda ya tenia itamaga gaca mu maraso agaheza agashika mu bwonko uyu muganga akavuga ko mu bice bimwe bimwe by'igihugu iyo ndwara isa n'itazwi n'abanyagihugu kamenyesha kandi ko ibabangamira ariko ivugwa igakira inkuru y'amagara y'abantu twetegwe na mugenzi wacu Diro Nkejimana
indwara inzoka yo mu bwonko iva ku nzoka ya tenia yo mu nda iva ku nyama z'ingurube zidahiye canke ibindi bijanye n'isukurike nk'uko bisigurwa n'umuhinga yanonosoye kuvura indwara z'ubwonko n'imitsi muganga Nestor Nsengiyumva
inzoka yo mu bwonko ni hot sister cause ariko abenshi turamenyereye indwara bita tenia ishobora gufatira mu nda hariho rero igihe iyo ndwara ya tenia ishobora kubirigiza biciye mu maraso novuga nti utugi n'utuyoka dutoya twayo utwana twayo tugashika no mu bwonko tukaca ducumbikayo hanyuma rero tukatera ibimenyetso ashobora kuyandura ariye inyama z'ingurube zanduye kandi zitatetse neza ayikuye ku muntu asanzwe agendana ya tenia yo munda
uwo muhinga mu vy'amagara y'abantu avuga ko amagi iyo nzoka amaze gucumbika mu bwonko biheza bigaserura izindi ndwara nk'intandara n'izindi bifatwa nk'ibimenyetso by'uko umuntu agendana inzoka yo mu bwonko
ica mbere ni ikimenyetso c'intandara ikimenyetso cha kabiri ni kumene ku mutwe bidahera ikimenyetso cha gatatu ni cyo twita twebwe ngo déficit neurologique focal no kuvuga ngo ni gutakaza inguvu mu gice kimwe bikaza umuntu akumva agirikara mugara inguvu ariko arazibura
iyo ngwara ifatwa nk'iva ku isukurike harayishobora kuba nk'ikizi gafata igice runaka kibamwe abantu nk'uko uwo muhinga mu byo kuvura indwara zifatira mu bwonko n'imitsi abandanya bisigura
irashobora kuba ikiza nyine kujya habikiza cyakorera mu gihe byagaragaye yuko ahantu mu gice kanaka hagaragaye isukurike hanyuma rero abantu bagaheza bakayigwara bakagwara ari benshi ya tenia yo mu nda hama bagaheza bakiyanduza bonyene canke bakanduza abandi bagize isukurike bakagira ya tenia yo mu bwonko
uwo muganga akabanegura ko mu Burundi hari abantu batazi ko haba inzoka ifata ubwonko navuga kwivugwa igakira
beshi nibayizi urumva akeshi kubera ko icitera intandara abantu beshi baje tukaca tubapima tugasanga niyo bafise birakenewe byukuri kugira ibiganiro byinshi kugira ama descente kugira ama bintu nyine byo guhimiriza kugira ngo abantu bumve iyo ngwara bumve kandi ko kugira isuku ryinshi rikwiye
ibijanye n'uburyo bwo kuvura iyo ngwara y'inzoka yo mu bwonko ku bantu tuzobigaruka ko mu nkuru iherije iby'amagara y'abantu izokurikira
Rodiro Nkejimana urakeneye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu wari waduteguriye none kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isa 12 n'iminota 36 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mfashije kuyegeranya nkengurukire kandi na kufi Olivier Rubeye ntware mfashije mu bwa ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nayo bashikirije ndabifuze ko namugira umugoro bamwiza aho mwirereye na gahwane